Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Kuri mugoroba mukimwe nanje Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza ikaze kuri radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa moya n'iminota 30 ku isaha ya Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi. Hano Washington DC ni saa 7:30. Biro ni umwanya wo kubagezaho amakuru havugwa hirya no hino ku isi muri uyu mugoroba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravuga ko abajyanama be mu by'umutekano barimo gutegura ibintu bishobora gukorwa kugira ngo Amerika ifashe Iraq mu gihe irimo kwibasirwa n'ibitero by'abakoresha iterabwoba. Bwana Obama yavuze ko ingabo za Amerika zizoherezwa muri Iraq. Avugira kuri Perezidansi ya Amerika mu kanya gashize yavuze ko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hiteganya bizamenyekana muri iyi minsi iri imbere. Perezida yavuze ko umutwe w'abarwanyi witwa ISIL mu magambo ahinnye bagenzura ibice by'igihugu cya Iraq babangamiye guverinoma y'i Baghdad n'abaturage mu gihugu hose kandi ko ibyo bakora bifite ingaruka mbi ku nyungu za Amerika. Bwana Obama yavuze ko inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iraq igomba guhuza n'ibikorwa bikomeye kandi bizira uburyarya by'abayobozi ba Iraq kugira ngo bakorere hamwe kandi bashyire ku ruhande ibatandukanya banavugurure ingabo zabo zishinzwe umutekano. Perezida yavuze ko abayobozi ba Iraq bagomba kugaragaza ubushake bwo gufata ibyemezo bikaze no kwigomwa bakumvikana.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziriyumvira uburyo butari buke bwo kwishyura ku ntagondwa z'abayisilamu ziriko zitera zifata ibice bitari bike byo mu gihugu cya Iraq muri iki gihe zifise igice kinini cyo mu buraruko bwa Iraq. Mu gihe izo ntagondwa zo mu mugwi Islamic in Iraq and the Levant ziyemeje gutera zija ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad, intego z'igihugu cya Iraq zarazimanganye imbere y'izo ntagondwa z'abayisilamu. Ivyo biriko vyambika icyeyi abategetsi b'i Washington bakoresheje hafi miliyaridi 25 z'amadolari kuvyerekeye kumenyereza no guha ibigwanisho igisirikare cy'igihugu cya Iraq kuva mu mwaka w'2023 igihe ingwano yari iyobowe na Amerika yatangura. Perezida wa Amerika Barack Obama ejo kwa kane yamenyesheje ko atanyishu n'imwe ishoboka ashobora gukuramwo kuvyerekeye biriko biba mu gihugu cya Iraq.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuserija wo mu ngabo za Amerika wafashwe n'abatalibani muri Afghanistani bakamumarana imyaka hafi 5 yagarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi b'ingabo za Amerika bavuga ko Bo Baghdad warimo kuvurirwa mu bitaro bya gisirikari byo mu Bwongereza yageze ku kigo nderabuzima cya gisirikari kiri mu mujyi uherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu, umujyi wa San Antonio muri Leta ya Texas. Itangazo rya Departement y'ingabo ryavuze ko Baghdad azitabwaho n'abaganga akazahabwa igihe n'umwanya ukenewe kugira ngo abanze yisubire. Iryo tangazo ryavuze ko igisirikare kizakomeza gusuzuma ibyerekeye uburyo Baghdad yazimiye n'uburyo yatawe muri yombi. Baghdad ufite imyaka 28 yarekuwe mu byumweru bibiri bishize ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yemeye gutanga imfungwa 5 z'abatalibani bakekwaho iterabwoba bari bafungiye muri gereza ya gisirikare i Guantanamo muri Cuba akabohereza i Qatar, igihugu cyemeye kubagumana igihe cy'umwaka.
Naho ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya uno munsi kwa gatanu mu gihugu cya Brazil mu rukino ruriko ruraba muri iki gihe, igihugu cha Mexique gifise igitsindo kubusa aho kiriko gikina na Cameroon mu rukino ruza kuba mu kanya mu mugwi B. Igihugu cha Espagne kiza guhura n'u Buholande mu gihe mu rundi rukino rw'inyuma yaho muri uwo mugwi nyene igihugu cha Chile kiza guhura n'igihugu cha Australia mu rukino rwo kugurura igikombe cy'isi yose rwabaye ejo kuwa kane. Brazil yatsinze Croatia ibitsindo 3-1 mu gisagara cha Sao Paulo. Igihugu cha Brazil kiri mu mugwi A kiriko kirondera gutsindira igikombe cy'isi yose inshuro 6.
Aya makuru Fide Niyongabo huraza kongeraho yatugezeho mu kanya. Umujenerali uyoboye guverinoma ya Thailand yateganije igihe cyo gushyiraho guverinoma y'agateganyo, abwira abofisiye mu gisirikari n'abategetsi muri guverinoma kuri uyu wa gatanu. Generali Prayut Chan Ocha yatangaje ko guverinoma ishobora kuzaba yashyizweho mu kwezi kwa munani, byaba bitinze bikaba mu kwezi kwa cyenda. Prayuth ntiyavuze abashobora kuzashyirwa muri guverinoma nshya, yagize gusa ati ntimumbaze abarimo naho baturuka. Hari abavuga ko umukuru w'ingabo uzafata ikiruhuko cy'izabukuru mu kwezi kwa cyenda ashobora kuzishyira ku mwanya wa minisitiri w'intebe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Intego zijeje umutekano z'igihugu cya Ukraine zarasubiye kwigarurira igisagara kiri mu kivuko cha Mariupol mu ntara ya Donetsk. Umushikiranganji w'intwara yo hagati w'igihugu cha Ukraine Arsen Avakov yatangaje ko intego z'igihugu cha Ukraine zadugije idarapo y'igihugu ku nyubako y'ibiro by'umukuru w'igisagara uno munsi kuwa gatanu. Mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa gatanu, Avakov yavuze ko intego z'igihugu cha Ukraine zari zakikuje igisagara cha Mariupol cyari mu minwe y'abagwanya leta bashaka kwiyonkora ku gihugu cha Ukraine bashigikiye igihugu cy'u Burusiya mu gisagara cha Mariupol. Batangaje ko abanywanyi batanu b'umugwi wabo bishwe mu ngwano mu gisagara cha Mariupol ejo kwa kane, abashaka kwiyonkora ku gihugu cy'u Burusiya cha Ukraine murantunga mu gisagara cha Donetsk. Batangaje ko imodoka yakoreshwa n'umutegetsi w'abagwanya ubutegetsi yaturitse muri cyo gisagara ikomeretsa abantu batatu mu bakingira ubuzima bwiwe.
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakozi bo muri sendika ya mine y'ubwubatsi muri Afrika y'Epfo avuga ko urwo rugaga ruzwi ku izina rya AMCU rwumvikanye kwemera umushahara mushya bemerewe, bikaba bishobora gutuma imyigaragambyo imaze amezi muri ayo masosiyete ihagarara. Prezida wa AMCU Josephine Matunjwa uyu munsi yavuze ko urwo rugaga rwemeye gukorana n'inganda eshatu zikomeye za platinum, ariko nta makuru abivugwa ko bikavuga ko yongeyeho ko bimwe mu bibazo bikeneye kuganirwaho. Tuti bavandimwe, iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA, no kuri radio yacu VOA.com. Mu gihe intambara yasubiye kwaduka muri Iraq, umugwi Islamic State of Iraq and Syria ukaba umaze gufata intara zitari nke z'igihugu. Muri iki gihe uwo mugwi ukaba wagerageje cyane gufata umugwa mukuru wa Iraq, Baghdad. Wegereje gufata umugwa mukuru ni iyihe ngingo ikenewe gufatwa kugira uwo mugwi uhagarikwe? Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiye na Jean Pierre Manda yahoze ari umuhanuzi w'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, bavuganye ari muri Canada, aho abandanya gukurikiranira hafi ikibazo cya Iraq, akaba yamubwiye ibikwiye gukogwa mu mugambi wo guhagarika iyo ngwano muri Iraq.
Nahe Jean Pierre Manda, mwihweje ibi kibazo cha Iraq, ikibazo cy'igihugu kimaze imyaka myinshi cyane mu ngwano, gisa n'ikitararonka gahengwe haci imyaka myinshi cyane. Ubu muri aka kanya umugwi w'intagondwa, umugwi ukomeye cyane wa Islamic State of Iraq and Syria, mubona uyu mugwi ufise ingufu zikwiye kugira ngo ufate umugwa mukuru wa Iraq?
Ni uwo mugwi uko tubyumva, koko muri iyi minsi bavuze yuko wari witeguye bikwiye cyane kugira ngo batere ibisagara bikuru bya Iraq gushika no bagereza Baghdad. Twoko tubyumvira ni vira yuko ari ikibazo gikomeye cyane rwose, kandi bakwiye kwicarira, kandi si ikibazo kira gusa gi guca Iraq, ni ikibazo cyagiye kuraba ibihugu byose aho usanga ibintu gikorera. Baravuga ko iyo migwi ibifise intanduko ikora nini migwi ikorera muri Afurika, mu Afurika uraruko za Maghreb, baravuga ko abantu wasanga muri Siriya, ukabasanga za Pakistan. Nibaza yuko abategetsi muri Iraq buri ako karere bose ubwo byari bakwiye kuja hamwe bakitegura ati tugategure ingufu zikwiye n'abagwanyi bakwiye kugira ngo ahantu hose adoshije icyo kibazo haba muri Iraki haba muri Siria haba ubyo muri Magrebe cha Pakistan bagira bati aharatewe reka tuvase dufashanye kuko mu bisanzwe nta muntu yo kwamvuga yuko ngwanoza kwadukinambara muri Iraki muri Siria muri Afrika dutume kwa Amerika nibikuna nawo nyine barafise ibyo bajejwe nico gituma ko ndavyumvira nuko igihugu byose byaba harabu biratazwe bisanzwe bitunze petrol zikwiye Iraq, Iran, Arabia Saudita, za Siria boje hamwe muri ico giye bakagiye ngufu zikwiye bagashaba abantu bakwiye kugira bashobora kwanya abantu be nabo onye ariko mbuje tugirimo uno munsi kugira ngo ushe gutegura abantu baje gutabarayo kuko nyemwe ko bari baragiye kera ndiyoshe na gato kuko abantu baramaze kuhava ubashize abayirakiye ari wakiri ari bonyene mugaye kibazo kwibazo gihuti none abantu ko bagiye abanyamerika bagiye hataragira canke hageze nico gituma yene numbara ko uno munsi aho bigereye ikishoboka nuko niyaba hariho igihugu bishobora gutabara bifise indege zikwiye yadarokale dorota shawuri vuze nations ni bogerageza gutabara atarabi ngwane zihadize cyane gose
nkuko bivuze uyu mugwi urakomeye cyane kandi nkuko tubizi uyu mugwi w'iyo nkoye ukwikura ku mugwi wa Al-Qaeda kubera imigambi yayo ikomeye cyane guhungabanya umutekano muri ako karere nk'amakungu canke kakanya leta zunze ubumwe za Amerika iri kiriyumvira uburyo yofasha igihugu cya Iraq mubona yokoresha ubuhe buryo gukoresha kurungika abasirikare canke mubona bokoresha za ndege nka za drone zidakoresha abadereva nibasanzwe bakoresha mu zindi ngwano
yego cyane je ikintu mbona gikomeye cyane gose nuko y'abanyamerika cyangwa ibihugu byose bikomeye bihuriye mu darokade dorota nuko ubojamwe icyo kibazo bakaciyumvira kuko iyo kibaye ikibazo cy'igihugu kimwe gusa nigera ngo kironge icyo twita bwa legitimite mu gifaransa nico gituma n'abanyamerika boshobora gutabara ntibogende bagenda abanyamerika gusa no kubogende bagiye ati hagiye Amerika bashigikiwe n'inama mpuzamakungu kuko iyo bagendayo nk'uko bagiye mu 2003 barijanye bonyine barabura ingufu zikwiye zani makungu yose kugira ngo bashobore kubafasha nico gituma uno munsi yaba bashobora gufata ivyo bakoresha indege zigezweho za drone ndavutakiye nuko co bari kibazo kifashwe mu nama mpuzamakungu kugira ngo baronke ivu zikwiye nandi ntibyoroshe na gato babona ko iki abanyamerika bagendayo bapfuye ndabutakiye bava hasi basemera ati nyabuna mugiye mwijyanyeyo ngo mugiye kontra ibigwanisho kumbe zatomoye neza
ubu muri aka kanya mubona uyu mugwi ISIS ufashe umugwa mukuru ukanatembagaza ubutegetsi mubona ingaruka yavyo yoba ariye
ego cyane munakurikiranye hafi ibazo y'imigwi itera kandi bagatera badakurikije uburyo twita convention legere conventionnelle n'abantu kubagwana bazi ko afite ishyaka ngo bazi ko afite ishyaka rikomeye ndabyina butakiye iyo komuna nuko abo bantu bafashe igisagara cya Baghdad bakagifata nuko ingwane zica ziba nyinshi cyane gose usanga yuko icyo kibazo gicagifata ni ibijyabere byose bafise ngufu zikwiye kugira ngo bashobore kukwiragiza muri ako karere kose ibyumviro byabo imigambi yabo ugasanga ntibitandukaniye gusa ntigumenye muri Iraki gusa nicyo gituma ngira nti ibintu byose bishobora gukorwa uno munsi nuko abantu aho bageze buhagarikwa mu kandi buhagarikwa n'abantu kurazi nyine bagwane bahagarikwa n'igwanisho bikomeye wabuze ibintu by'amadroni mukara ndiko ndavuga nti naho ari amadroni bakoresha amadroni cyangwa indege zikoze zikomakomeye nuko abo shobora gufasha y'abanyaburaya y'abanyamerika nuko bica mu nama mpuzamakungu cyangwa konsedu zikite bakaronga uburenganzira bwo kugira ngo bashobore gutaha n'ahandi iyo umuntu yicaye ari wenyine akaganira wenyine ntabwo uba wafite bakwiye kandi n'ibyo avuga ntibabyumva na gatoya
yari Oriane Itangishaka yavugana na Professor Jean-Pierre Manda ku ngwano yasubiye kwaduka mu gihugu cya Iraq.
Radio yacu tubagezaho iyi gahunda kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. murabyumviye rero uyu no mwanya w'amakuru yerekeye sport n'imikino imikino y'isi igikombe cy'isi yatangiye ejo muri Brazil n'ubu irakomeje ubu rero ni saa 7:45 ku isaha ya Kigali mu Rwanda n'Bujumbura mu Burundi iyo mikino ikabikomeje Fide Niyongabo agiye kubagezaho ayo makuru
Ikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kirabandanya mu gihugu cya Brazil aho ejo ku munsi wa kane urukino rw'ukugurura ico gikombe rwabaye hagati y'igihugu cya Brazil n'igihugu cya Croatia aho Brazil yatsinze Croatia ibitsindo bitatu kuri kimwe muri make waritegereje urwo rukino rw'ejo warubonye gute
urukino rw'ejo anago rwatanguje nkino z'igikombe cy'isi hagati ya Brazil n'igihugu cya Croatia rwarukino yose yaboneka ko iriko irarondera gutsinda cyane nk'umugwi wa Croatia mbere yuko urasatira gushikaho n'umukinyi w'igihugu cya Brazil Marcelo abishika akitsinda igitsindo gutyo rero Croatia babandanya rero barondera ko boronka igitsindo cya kabiri ariko re Brazil mu gihugu iwabo naho hariko harabereye icyo gikombe cy'isi bahagurutse ndetse baza bagatsinda umugwi wa Croatia ibitsindo bitatu byose kuri icyo kibitsinze aho rero bamwe mu bakinyi nk'umukinyi Neymar asanzwe akina mu mugwi wa FC Barcelona hari mu gihugu cya Espagne uwo mukinyi nawe benshi bari bazeye ko azokwerekana byinshi muri icyo gikombe cy'isi eka yara nabishitse ko ku munsi w'ejo naho yagiye gutsinda ariko amaze guhabwa ikarita isa n'umuhondo gutyo rene Neymar agona kugombora igitsindo bari bamaze gutsindwa n'umugwi wa Croatia ku munota wa 29 w'igice cya mbere gutyo rero bakaba bace babandanya ndetse basatira gushika naho baronka igitsindo kigira kabiri gikiye kuri uwo mukinyi nyene Neymar ndetse n'igitsindo cya gatatu cyabonetse ku mukinyi Oscar gutyo rero abakunzi b'umugwi wa Brazil bace bagira icyizere kinini ko umukinyi bari bize yuko azokwerekana ibintu byinshi ndetse azokwerekana umupira ukomeye ngiye kuzobishyika ko ariko rero ku gitsindo kigira kabiri igitsindo rero cyari cya penalty benshi rero bakaba baboneka ko ndetse natwe twari ko turarorera runo rukino byaboneka ko umuhagarikizi w'urwo rukino umuyapani Yuichi Nishimura yavugije penalty mu gihe rero umukinyi wa Brazil yagwa muri fadde repasio ariwe yituye hasi gutyo rivyo bikaza vyaryuye impari nini kubarorezi ndetse nabariko bararaba ugo rukino aho twari duherereye
mfatiye kuri icyo kibazo uvuze nivyo abantu benshi barafise amazinda kuri rya penalty muri rusangi uravye abahagarikizi b'umupira w'amaguru abarbitre mu bisanzwe mu bikombe by'isi yose hama hariho ibibazo nk'ivyo hari amakosa abantu bayavuze hari bitsindo biba kuvyerekeye bitsindo ubu byinjiye bazokoresha bwa buhinga bushasha goal line technology urabye muri rusangi wibaza ko ibibazo nk'ivyo bizobandanya kuvyerekeye abahagarikizi b'umupira w'amaguru
amwe iyo systeme nshasha yitangura gukora turibaza ko n'abahagarikizi nabo nyine ubwabo ibintu bisanzwe bibatera ingorane mu gihe baba bavugije ikosa na cyane kubijyanye n'ibitsindo cyangwa za penalty aho usanga kenshi abahagarikizi aribo bidogegwa gose bizofasha cyane mu gihe ubwo buhinga buzaba bwatanguye gukora kuko ni ikintu kizoba kica cyerekana uwo mwanya nyene yuko igitsindo ico cyangwa ko muri iryo kosa ryakorewe muri FIFA byo reparation atari ryo bikazogabanya rero impari nyinshi na cyane kubarorezi ndetse n'abasanzwe bamenyereza iyo migwi baba bariko barakurikirana abakinyi babo ndetse biheka n'abashavuza gose mu gihe babona ko umuhagarikize iyo bayihenze akavuza ikosa mu gihe atari cyo
naho ku nkino ziba uno munsi mukanya Cameroon iraza guhura na Mexique inyuma yaho Buholande buhure na Espagne mu rukino rwa gatatu shiriza gukina na Australia dutangure kuri Cameroon na Mexique ugo rukino urubona gute
ugo rukino ukunda rubona hano kinagwe nyene ucadoba goroshe kuri iyo migwi serikuye bihugu ibiri uravye makeka mpira w'amaguru bisanzwe bifite nyene biha nk'ibice 50% kujyana umugwi umwe muri ugo rukino ruza kubahuza mu kanya kari imbere ku ruhande rw'umugwi wa Cameroon n'umugwi washitse mu gikombe cy'isi ubugira imigwi bicoroshe nge rero mu nkino zo gukurakuranamo bicari ibiworoye ariko rero bamwe mu bakinyi bo mu gwi wa Cameroon nka Samuel Etofisi yaboneka ko ngo bazogira ibikomeye byose kugira ngo bashobore gushika aho umugwi nseruka giye kugana washitse myaka 3 iheze cyane hariya mu gikombe cy'isi cyabereye hari muri Afrika y'Epfo kuraraba rero n'uyu bibanye n'uyu mumenyereza w'umudagi Oscar Finke asanga mumenyereza umugwi wa Cameroon avuga ko umugwi we uzawifasha neza mu gihe afise mu bakinyi b'umugwi abakinyi bakomeye baza kwifashisha nka Eric Masimo Choupo-Moting Pierre Webo Nicolas Nkolo hamwe na Alexandre Sanko na Jama Kone ku bijyanye rero n'umugwi wa Mexique ni umugwi ukunda kubona kenshi mu gikombe cy'isi naho nyene bicaba byoroshye uko uva imbere twibaza ko rero nawo uza kuba ari urukino rukomeye hagati y'umugwi wa Cameroon hamwe na Mexique tukibuka rero nk'umugwi wa Mexique mu myaka iheze mu gikombe cy'isi aho wasanga ufise abakinyi bakomakomeye mu babo ndetse tukibaza ko n'ubu ariko bimeze naho tukagenda tubona inkino zimwe zimwe bagiye barakina hariya iwabo ku mugabane wa Amerika
muri make kuri izo zindi nkino zibiri Ubuholande na Espagne hamwe na Chili na Australia muri make nazo uzibona gute
urundi rukino rucyaza kuba goroshe ni urukino ruza guhuza umugwi wa Holande hamwe na Espagne ni urukino rucyaza kuba goroshe kuko rusanzwe rurimo n'abakinnyi basanzwe bahurira hariya ku mugabane wa Buraya mu migwi Espanye atwavuga nk'umugwi wa Espanye ufite abakinnyi benshi bakina mu migwi ya Buraya ndetse bakinye n'inkino za Ligue des Champions nabo nyine n'urukino benshi icyeze ndibaza ko nabo nyine ruzoba rukino rucyoroshe urukino nabwo ruza guhuza umugwi wa Chili Australia igihugu cya Australia ni gihabwa amahirwe menshi tugeza ko kumbure Chili ariyo iza kuba cyahukanye amanota 3 mu rwego rw'ikinyuza kuba rwa nyuma rwo kuri uno
murakoze yari Masudi Bikorimana umenyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino twari ko turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru hiko kibera mu gihugu cya Brazil urakoze
urakoze nawe Fidele niyo ngabo kuri iki kiganiro twibutsa abatwumva ko ubu ari Radio Ijwi rya Amerika kwavugaga rero ku mikino y'igikombe cy'isi ubu irakomeje Mexique irimo gukina na Cameroon Mexique rero imaze gutsinda igitego kimwe ku busa bwa Cameroon umukino ukaba ushigaje iminota mike cyane itageze kuri 3 turakomeza tubikurikirire hafi
Njuti turi kumwe muri uyu mwanya turabashikiriza ivyo abakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye umunsi nibyo Oriane itangisha akagira adushikirize Oriane
Urakoze cyane Fidel niyo ngabo no munsi twaganiriye n'abanywanyi bacu kuri Facebook ku kibazo cha Iraq twabwiye yuko the state of Iraq and Syria ari wo mugwi witwa ISIS umaze gufata intara zitari nke z'igihugu muri iyi minsi ukaba kandi nkuko babivuze wegereje cyane umugwa mukuru wa Baghdad twabaje abanyonyi bacu niba babona yuko Amerika ikwiye gusubirayo igasubiza y'abasirikare bayo canke icamakungu yokora kugira amaraso areke kubandanya seseka muri iki gihugu Joshua yavuze ati nta kamaro Amerika ishobora kumarira Iraq kiretse kubateza ingorane gusa ati Amerika itera umwuka kuko ahihonyoye hose intambara n'impaka ati Yesu agarutse niho izohagarara Bonaventure akavuga ati isi mu bigaragara yananiwe gukemura ibibazo byayo uwiteka Imana akwiye gutabara James nawe akavuga ati biragaragara neza ko Saddam Hussein yazize ubusa kuko nanubu intambara ntabwo zigeze zishira ibihugu by'Abarabu ni nk'ivya Afrika sindamenya niba bwaba ari ubujiji kandi byitwa ko iterambere ku isi rigeze kure l'ONU nigerageze itabare nubwo isaniya naniwe Banteos nawe akavuga ati mbona Amerika ariyo nyirabayazana w'ibibazo byose kuri jewe ati ikwiye gusubirayo kuko aho igihose ni aho igihose isigaye ingwano Elias nawe akavuga ati biragoye kubera igihe Amerika yamazeyo ntabwo iyo mitwe y'iterabwoba yarangiye gusa ikibabaje nuko inzira karengane z'abasivile arizo zigira ingaruka kandi nta ruhara baba babifisemwo imana niyo yotabara isi muri iki gihe kuko abituye bananiwe ntarindwa nawe akavuga ati ahubwo nayandi mahanga yohereze abasirikare kuko isi irahangayitse ivyo ni bimwe rero mu byo abanywanyi bacu bavuze ku ngwano irikiraba muri Iraq turasaba abandi kubandanya bashikiriza ibyumviro byabo murakoze cyane gusa
urakoze buri hano itanga ishaka n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika
Shuti turi kumwe mu kanya turabadushoje ibiganiro byacu by'umugoroba ariko mbere yaho reka tubibutse muri make amakuru twabagejejeho twababwiye ko perezida wa Amerika Barack Obama avuga ko abajyanama be mu by'umutekano barimo gutegura ibintu bishobora gukorwa kugira ngo Amerika ifashe Iraq mu gihe irimo kwibasirwa n'ibitero by'abakoresha iterabwoba Bwana Obama rero yavuze ko ingabo za Amerika zizoherezwa muri Iraq avugira rero kuri presidence ya Amerika mu kanya gashize yavuze ko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteganya bizakomeza mu minsi bizamenyekana mu minsi imbere
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziriyumvira uburyo butari buke bwo kwishura ku ntagondwa z'abayisilamu ziko zitera zifata ibice bitari bike byo mu gihugu cya Iraq muri iki gihe zifise igice kinini cyo mu buraruko bw'igihugu mu izo ntagondwa zo mu mugwi Islamic in Iraq and Levant ziyemeje gutera zica ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad inteko z'igihugu cya Iraq zarazimanganye imbere y'izo ntagondwa z'abayisilamu
Umuserja wo mu ngabo za Amerika wafashwe n'abatalibani muri Afghanistan bakamumarana imyaka hafi itanu yagarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abayobozi b'ingabo za Amerika bavuze ko Bowie Baghdad warimo kuvurirwa mu bitaro bya gisirikari byo mu Bwongereza yageze ku kigo nderabuzima cy'abasirikari kiri mu mujyi uherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu umujyi wa San Diego muri Leta ya Texas
kwa kunze w'umupira w'amaguru ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanye no Moscow wa gatanu muri Brazil mu rukino ruhejeje kurangira mu mugwi A Mexique yatsinze Cameroon gitsindo kubusa mu rukino ruza kuba mu kanya mu mugwi B igihugu cya Espagne kiza guhura n'u Holland mu gihe mu rundi rukino rw'inyuma yaho muri uwo mugwi nyene igihugu cya Chile kiza guhura n'igihugu cya Australia
Umujenerali uyoboye guverinoma ya Thailand yateganyije igihe cyo gushyiraho guverinoma y'agateganyo abwira abofisiye mu gisirikari n'abategetsi muri guverinoma kuri uyu wa gatanu General Prayuth Chan Ocha yatangaje ko guverinoma ishobora kuzabashyizweho mu kwezi kwa munani byaba bitinze ngo bikaba mu kwezi kwa cyenda Prayuth ntiyavuze abashobora kuzashyirwa muri guverinoma nshya yagize gusa ati nimumbaze abari bo naho baturuka hari abavuga ariko ko uwo mujenerali uwo mu ngabo uzafata ikiruhuko cy'izabukuru mu kwezi kwa cyenda ashobora kuzishyira ku mwanya wa minisitiri w'intebe
inteko zijeje umutekano z'igihugu cya Ukraine zasubiye kwigarurira igisagara kirimo ikivuko cya Mariupol mu ntara ya Donetsk umushikiranganje w'intwaro yo hagati w'igihugu cya Ukraine Arsen Avakov yatangaje ko inteko z'igihugu cya Ukraine zadugije idarapo y'igihugu ku nyubako y'ibiro by'umukuru w'ico gisagara no munsi kwa gatanu mu masaha ya kare y'uno munsi kwa gatanu Avakov yavuze ko intego z'igihugu cya Ukraine zari zakikuje igisagara cya Mariupol cyari mu minwe y'abagwanya leta abashaka kwiyonkora ku gihugu cya Ukraine bashigikiye igihugu cy'u Burusiya mu gisagara cya Mariupol batangaje ko abanywanyi batanu b'uwo murwi wabo bishwe mu ngwano mu gisagara cya Mariupol
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakozi bo muri mine na sendika y'ubwubatsi muri Afrika y'Epfo avuga ko urwo rugaga ruzwi ku izina rya AMCU rwumvikanye ku mukwemera umushahara mushya bemerewe bikaba bishobora gutuma imyigaragambyo imaze amezi muri ayo masosiyete ihagarara
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika ibiganiro twari twateguye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha tuboneye akanya kugushimira engineer Sule Tarawale yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fatou Kalala Alimas yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro kuri umugoro wa mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi twongeye kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumve ejo mu gitondo guhera isaa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice hagatarira umugira ijoro ryiza muruta Imana
You
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.